Imuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutsa. Mugenzi wacu Arayisi Bigira Imana dushize amakuru yo hijya no hino ku isi.
Urakoze Fideli, murakoze ndamuteze amatwi tuyahere mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Umwanditsi w'umuganda akurikiranwa n'ubutungane kubwo kunegura umuhungu wa perezida Yoweri Museveni yarahunze igihugu nk'uko bivugwa na avoka wiwe Aaron Kiiza, avoka wa Kakwenda Rukira Bashaiga yabwijwe rya Amerika ko uwo mwanditsi yahunze igihugu ejo ku munsi wa gatatu inyuma y'iminsi ibiri ubutungane bw'ubuganda bwaranse kumusubiza pasiporo yiwe. Kiiza yavuze kandi ko aburanira aza yarashitse mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kandi ariko aragerageza kujya mu Buraya. Kakwenza yari yasabye sentare kumukomorera pasiporo yiwe kugira aje mu gihugu cy'Ubudagi kwakira gashimwe yahawe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abanditsi ryitwa Pen International hamwe no kwivuza inyuma yo gukubagurwa igihe yari afunzwe n'igisirikare. Kakwenza yafashwe mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2021 acafungirwa mu ibohero rya gisirikare indwi zibiri mbere yo kunguruzwa mu ibohero rya leta. Yahavuye arekugwa mu kwezi guheze atanze ingwati ariko yaragikurikiranwa kuri icyo cyaha cyo gutuka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa perezida Yoweri Museveni. Uwo muhungu abonwa ko ari washobora kuzosubirira Museveni mu matora yo mu 2026. Abahitanwe n'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyataziriwe Batsirayi bariyongereye gushika kuri 92 muri Madagascar. Abategetsi bayivuze cyo ku munsi wa gatatu ni mu gihe kandi amashyirahamwe y'abatanga ifashanyo ariko yiruka kugira afashe abantu barenga 110,000 bakeneye imfashanyo zihuta. Ikigo cy'igihugu kijejwe gutabara mu bihe by'ibiza cyavuze ko benshi mu bafuye baguwe ko n'amazu yabo. Amashyirahamwe atari make bagira neza hamwe n'ibigo bya ONU baratanguye kurungika ibikenewe hamwe n'abakozi gufasha abasinzikajwe n'icyo gihuhusi. Ubufaransa bwarungitse abatabara 60 gufasha kubaka ibibanza byo gutunganirizamwo amazi meza yo kunywa hamwe n'indege zitagira umudereva za drone zica kuraba ibikenewe mu turere tugoye gushikamwo. Abahinga b'Abadagi nabo baza barashitse gufasha mu bikorwa by'abagira neza. Amabarabara 200 hamwe n'ibitarugwa 17 byabomutse biriko birasanugwa. Muri Afrika kandi bajeje umutekano muri Sudani ejo kwa gatatu barahagaritse abategetsi babiri barongoye abandi barimwo wahoze ari umushikiranganji yamuka mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Forces for Freedom and Change FFC mu funyafunyo y'icyongereza. Uyu mugambwe niwo wateguye imyiyerekano yiyamiriza kudeta ya gisirikare yabaye mu mwaka uheze. Abagabo babiri bafashwe ni Khaled Omar Youssef yahoze ari umushikiranganji hamwe na Wadgi Saleh ari mu bakunze guhagararira imyiyerekano kandi akaba n'umuvugizi w'uwo mugambwe FFC. Biyongereye ku bandi badaharugwa bafunzwe kuva mu kwezi kw'icumi itariki 20 akagwi k'abasirikare karongoye n'umugaba w'ingabo Abdel Fattah al-Burhan gafashe ubutegetsi. Amakuru ku Burusiya na Ukraine, abasirikare b'abakomanda b'Abarusiya barashitse mu gihugu kibanyi cya Byelorusiya ejo ku munsi wa gatatu kurongora abasirikare babo 30,000 bari mu myimenyerezo y'igisirikare cya Byelorusiya izomara iminsi 10. Uburusiya kandi bwaratwaye ubwato bw'intambara mu ibahari ryirabura kandi bukaba bufise abasirikare barenga 100,000 ku rubibi Uburusiya buhana na Ukraine. Ukraine nayo nyene yaratangaje imyimenyerezo ya gisirikare y'iminsi 10 itangura kuri uyu wa kane. Abahinga mu iperereza ryo mu bihugu byo mu burengero bw'isi bavuga ko Burusiya bufise 70% by'inguvu za gisirikare ziteguye gutera igihugu cya Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin we arahakana ko afise umugambi wo gutera Ukraine, ariko agasaba ibihugu byo mu burengero bw'isi guhagarika umugambi wo kwinjiza Ukraine muri OTAN. Kuri kibazo nyine cha Ukraine na n'Uburusiya, Ubwongereza bwaratanze abasirikare 1000 bazoguma bameze magabo gufasha mu gihe hoba abanyagihugu bokogwa ko n'intambara yotegwa n'igihugu c'Uburusiya. Ibi byatangajwe mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson aja kubonana n'abategetsi ba OTAN hamwe n'abategetsi ba Pologne kuri uyu munsi wa kane. Mushikiranganji wa mbere Johnson agiye i Bruxelles ku cicaro cya OTAN hamwe no muri Pologne gushimangira ku ngendo OTAN igendera ko yo kuganira ku mfashanyo ya gisirikare igihugu ciwe cyotanga mu gihe Uburusiya bwarunze abasirikare babwo hafi y'urubibe na Ukraine. Uru rugendo rwa Johnson ni rumwe mu zindi ngendo zimaze iminsi zikogwa n'abategetsi ku rwego rwa kidiplomasiya. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yarabonanye na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu ntango z'indwi nayo icegera cya Perezida wa Amerika Kamala Harris mu ndwiza azoba ari iminice mu gihugu cy'Ubudagi mu nama y'umutekano ahazobonana n'abandi banyaburaya bafatanije mu guhangana na Ukraine.
Urakoze Arayisi Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu biyaga binini. Ubuyobozi bw'igisagara cya Bujumbura mu Burundi buragabisha abantu bose batarariha amakori n'amatagisi ku mazu yabo yo kubamwo nayo kudandarizamwo.
Guhera igenekerezo rya 15 ibihano kubacereye kuriha bizotangurwa gushira mu ngiro. Impapuro zose zisabwa muri meri ya Bujumbura zizotangwa ari uko uwazisabye yerekanye ko yarishe ikori ry'agataka hamwe n'amatagisi ku bakora urudandazwa.
Uyo ni Jimmy Hatungimana atwara igisagara cya Bujumbura. Sendere mpuzamakungu ijejwe ubutungane riraye mu Buholandi yategetse Uganda kwishyura Congo imiliyoni 325 y'amadolari ya Amerika y'indishi y'ivyononywe mu ntambara mu ntara ya Ituri. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane riraye mu Buholandi yategetse Uganda kwishyura Congo imiliyoni 325 y'amadolari ya Amerika y'indishi y'ivyononywe mu ntambara y'igihe kirekire yabaye hagati y'ivyo bihugu bibanyi kuva mu myaka y'igihumbi 1990. Geoffrey Mutagomara duha ibindi kuri iyi nkuru.
Urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye rwafashe icyo cyemezo kuri uyu wa gatatu nyuma y'imyaka 17 rwemeje ko ingabo za Uganda zarenze ku mategeko mpuzamahanga zinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Rwemeje kandi ko zashyigikiye imwe mu mitwe y'abarwanyi mu ntambara yabaye hagati y'1998 n'2003 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Congo. Uru rubanza rwagejejwe bwa mbere mu rukiko rw'umuryango w'abibumbye rusumba izindi mwaka w'1999. Umucamanza yategetse ko Uganda igomba kwishyura izo ndishyi mu byiciro. Harimo miliyoni z'amadolari 225 z'indishyi zigenewe abafashwe ku ngufu, abinjijwe mu gisirikare ari abana n'imiryango y'abapfushije ababo bagera ku 15,000. Urukiko rwagennye miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika ku byangijwe n'intambara na miliyoni 60 z'amadolari ya Amerika y'umutungo kamere nka diyama na kolta, rwemeza ko Uganda yacukuye mu ntara ya Ituri. Rwari rwasabye ibihugu byombi kumvikana ku buryo bw'indishyi, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Congo iza kugaruka mu 2015 ivuga ko ibiganiro hagati y'ibihugu byombi byahagaze. Icyo cyemezo gifashwe n'uru rukiko rukemura impaka hagati y'ibihugu n'intakuka kuko nta rundi rwego rw'ubujurire rubaho.
Mu Burundi, ubuyobozi bw'igisagara cya Bujumbura buragabisha abantu bose batarariha amakori n'amatagisi ku mazu yo kubamwo nayo kudandarizamwo. Jimmy Hatungimana atwara igisagara cya Bujumbura yatangaje ko abacerewe bose bagiye gufatirwa ibihano ruhasha. Pierre Claver Niyonkuru araduha inkuru y'idonido.
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura nyuma y'inama n'abatwara amakomine amazone n'amakartier ageze mu rwa mukuru w'ubutunzi yamenyesheje ko ingingo ruhasha zibwirizwa gufatirwa abanyagisagara bakwega amaguru mu kuri amakori n'amatagisi abarabwa niyo ngingo n'abafise amazu bapangishije canke abadandaza. Jimmy Atungimana twari igisagara cha Bujumbura avuga ko atamuntu azosubira kwakirwa ku biro iwe no mu makomine agize igisagara mu gihe azoba agiheranya amakori y'agataka n'amatagisi
guhera igenekerezo rya 15 ruhuhuma uno mwaka ibihano kubacerewe kuriha bizotangurwa gushira mu ngiro. Ingingo ya kabiri nuko impapuro zose zisabwa muri meri ya Bujumbura zizotangwa ari uko uwazisabye yerekanye ko yarishe ikori ry'agataka hamwe n'amataxi kubakora urudandazwa. Ingingo igira gatatu umuntu wese akeneye izo mpapuro asabwa kwibangikanya ikaye ndanga muryango ariyo twise mu gifaransa ikaye de menage kugira ngo ifashe kumenya aho uyo muntu aba nuko abari ko arariha amataxi n'amakori.
Aho biruko amacambe yigenga nka Foricone F rwanye kimenyane na kamwana wa mama ribona ko iyo ngingo idatomora neza abo iraba. General Yakizimana asarikira imbere y'amategeko irishira hamwe ahamagara umukuru w'igisagara cha Bujumbura kuhitondera kugira ntiyagira abanyagihugu bazokwimwa uburenganzira bwabo. Agira ko asaba ko atankunzi yojamwo mu gushira mu ngiro iyo ngingo.
Ni ingingo nziza natwe turimo bimiriza ko amakori n'amataxi byotangwa ariko ni ingingo dusaba ko botomora neza kugira ntaze hagire uhava igirira ingaruka mbi ngaburi byategeza kuronka kandi ari kuriwe n'amategeko. Ibi tuvuga ubwa mbere ni nk'abantu usanga bagipanze badafite amazu sinzi ko nabo nk'iyo tukore ry'agataka bibagenga sinzi ko nabo uzenda kwerekana urupapuro kugira baronke ibyo bagenewe. Ari nacyo bituma dusaba ko umukuru w'isaga cya Bujumbura yokwerekana neza na cancanzo ngingo nyenzi wazitumberejwe abazokwimwa ibyo bintu ariko kandi naho tugasaba ntihagire kimenya n'akamana mama byo bamwe ngo hazi hari umuntu yimwe ibyo ari kuri n'amategeko ngo nuko kumbure aterekanye ikaye y'inzu canke urupapuro rwa yagwitongo kandi rimwe na musanga tatu ngafise hari kindi aho usanga hari urwaruka ruba mu gisagara ariko rurahiguzima tuvuga abanyeshuri n'abandi ugasanga rero nutwo dukaye baradufise mugabo nutwo imiryango byumvikana ko gihe bohiga bohigira rimwe impapuro ari nk'abantu bane cyane bangahe mu muryango byogorane mu gihe bo bari kwanziga amanza bitandukanye.
Icyo bikoze umuyobozi w'igisagara cha Bujumbura aravunira akagohe abanyagisagara kwayo makore n'amatagisi ari abesha mu rwa mukuru w'ubutunzi ndetse akanasukura ico gisagara gutyo ko adatanzwe ubuzima busa n'ubuhagaze.
Abanyagisagara cha Bujumbura akamutwo batera nuko bumenya ko umutanga kori abari ko aritungisha utanzi kori iryo kori n'iryo rizoheza rikafasha ibintu bimwe bimwe gukogwa na cyane cyane ko muzi yuko mu gisagara cha Bujumbura inyuma y'urugo iwacu nayo mataxi nyene twikora kuri ayo mataxi kugira ngo turangure imirimo itandukanye harimo no guhemba abakozi. Nico rero gituma tuvuga ati abanyagisagara bijukire kuza barariha amataxi n'ama nayo ma impôt locatif asanzwe ategekanijwe kurihwa.
Ikirengo ntarengwa cyo kuriha ayo makori kugataka n'amatagisi ni tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu kuza. Ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura bwibutsa ko bwari bwaragerageje kwihangana kandi ko ikigongwe kubagisavye kizorangirana ni tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri kw'inyuma yaho ibihano bizoca bitangura gukurikizwa. Kubiharuro bitangwa na meri ya Bujumbura amakori n'amatagisi aheranywe arenga miliyari 10. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi d'Amerika.
Gushimire Pierre Claver.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi d'Amerika. Dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
umugwi w'abanditsi abacuraranze imbere n'abasizi bagera ku ijana bo hirya no hino ku isi bahurikiye mu ishyirahamwe rya Pen International riyobowe na Burans Somnez bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame inyuma y'umwaka umusizi Innocent Bahati abuze irengero ryiwe. Aba banditsi basavye Perezida Kagame kugira icyo akora kuri icyo kibazo. Mugenzi wacu Timishimwe yavuganye na Hervé Oscar Nyangoga aharanira uburenganzira bwa muntu akaba n'umuhinga mu vya politiki ari mu Bufaransa. Atangura amubwira uko bakiriye iryo baruwa.
Hashize umwaka n'umwe Bahati Innocent aburiwe irengero kuba rero abahanzi, abasizi, abanditsi mpuzamahanga bava mu bihugu byinshi cyane barenga ijana, harimo abahawe ibihembo bikomeye harimo nka Prix Nobel de Literature, bafata umwanya bakandika basaba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bamwibutsa ikibazo cya Bahati Innocent. Ni ikintu nakwita ko gishimishije, ni ikintu nakwita ko kinaha ihumure cyane cyane ku muryango we umaze igihe kinini ibuze umuntu wabo n'abandi bakunzi bakundaga uwo musizi. Ngo rero nabwo ko bitanga icyizere kugira ngo icyo kibazo ubwo kigiye noneho mu rwego mpuzamahanga bikaba byasaba Leta y'u Rwanda ko yakwihutisha iperereza kugira ngo Bahati Innocent irengero rye riboneke.
Kuba bategereje ku mwaka ushira bakaba aribwo bandika bishatse kuvuga iki?
Ni ukuvuga ko burya bavuga ngo nta bumenyi itararenga kandi umushobora gutinda, ariko ntabwo gutinda guhera. Ndumva ari ikintu cyiza cyane kuko igihe cyose umuntu ataraboneka haba hakiri icyizere y'uko hagira igikorwa. Aba rero numva ko kuba bikoze n'umwaka yesi nabyita nka sembo cyangwa se ikimenyetso, ariko nk'uko nabivuze mbere mu buryo bwo kongera kuzamura ikibazo ubwo noneho mivuye mu byo nakwita ko ari Abanyarwanda wenda bamuvugiraga bikaba kibaye ikibazo nakwita wenda mpuzamahanga, kuko abanditsi bo ku isi yose bavuga bati hari mugenzi wacu wabuze wavugaga abantu bari ari ikintu cyiza cyane. Tubyizere ko twamenya Innocent aho yabaye kandi bya byiza aramutse abonetse akiri muzima.
Kwandikira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hari izindi nzego zo hasi kandi zibifitiye ububasha nk'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ntabwo ibingibi aba bahanzi aba banditsi bakoze babaye nk'aho bashatse kurira igiti bagihereye mu bushoshori bwacyo?
Nk'uko babyibukije kuva Bahati Innocent yabura urwego rwa RIB rushinzwe ubugenzacyaha rwaratabajwe ruvuga ko rutamufite rudafite rutazahara ari, ariko kuva uwo munsi kugira ubu nta kindi gishya kigeze kiboneka, nta kindi gishya URIB yigeze itangaza. Ikindi kandi birazwi ko umunyamabanga wa Leta ushinzwe umuco Edouard Bamporiki yavuze kuri iki kibazo cy'umuhanzi akavuga yuko abahanzi bataye umurongo, bataye inshingano zabo, ibyo bagomba kubyagirwa. Aba rero numva ari ikibazo cyiza cyane ko cyazamuka kikagera kuri Perezida wa Repubulika.
Muri ibarwa aba bahanzi abasizi ndetse n'abanditsi banditse bagera ku ijana baturutse mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, hari aho bashimangiye ko ibura rya Bahati rishobora kuba rifitanye isano n'umuvugo yanditse unenga cyane ku bibazo biri mu muryango nyarwanda. Nawe niko ubibona?
Nuko yavuga nyine no kunenga biremewe muri sosiyete ahantu ubwisanzure bwemewe. Nimwe nanenze nibyo byaba ari ukunenga, ntawe ufite ijyane. Burya umuhanzi n'ushaka kuza akaba ati impamvu yanditse iki n'iki ni impamvu yabivuze, ariko tubafashe ko yaba yaranenze ibintu bimwe na bimwe ntabwo ariyo mpamvu yabura akabura ibirengero. Ni uburenganzira bwe bwo kwandika, mu burenganzira bwe ko kuba yanenga, kandi umuntu wese wasomye imivugo ye nta kintu wavuga kihabanyije n'amateka y'u Rwanda.
Hervé Oscar Nyangoga, impirimbanyi n'umusesenguzi mu bya politike uri mu Bufaransa, ndagushimiye cyane ku mwanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Tugushimire Temi kuri iyo nkuru. Tukivuga kuri iyi nkuru y'umusizi Innocent Bahati yabuze irengero ryiwe, igipolisi cy'igihugu mu Rwanda cyavuze ko mu minsi ya vuba kizotangariza abanyarwanda ibijyanye n'iyi dosiye. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umuvugizi wa RIB Thierry Murangira amubaza amakuru ya nyuma RIB ifise ku ibura rya Bahati.
Tariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza yakiriye ikirego gisaba RIB ko yabafasha gushakisha umugabo witwa Bahati Innocent ngo waba warabuze tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka wa 2021. ikirego cyarakiriwe ribitangira iperereza mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri iperereza rishobora kuba rirangiye ubwo twazabagezaho icyavuye mu iperereza.
None ni izihe nzitizi RIB yahuye nazo muri iperereza?
Niba zihari nazo zagaragazwa muri raporo y'iperereza umunsi iperereza rizashyirwa hanze.
Abanditsi, abanyabugeni, abasizi bagenzi Bainusa Bahati mu ibaruwa bandikiye Perezida Kagame baravuga ko ibura rya Bahati rifitanye isano n'ibibumbiye mu buvanganzo bwe bwatuye bukavuga bujimije ibibazo biri mu Rwanda. Mwebwe mwitohoza mwakoze hari isano mwabonyemo?
Uko nagusobanuriye mbere twakwihangana tugategereza ibyo iperereza rizagaragaza.
Ubuyobozi bwa RIB bwigeze kuvuga ko abantu babura ku mpamvu zitandukanye, ko hari n'abahitamo kwitebeza bakigira mu byabo mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Amahirwe yo kubona umuntu waburi w'irengero muri rusange mubona angana te muhereye ku inararibonye mufite?
Ndamutse ngusubije ngo amahirwe angana atya ari ku kigero kingana gutya bisa nkaho ari prediction cyangwa gukekeranya umuntu yabakoze. Ntabwo rero byaba ari byo. Turamutse dufatiye hamwe muri rusange ntabwo ubugenzacyaha ubundi bukekeranya bugendera ku bimenyetso.
Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Ijwi ry'Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Gire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuve muri Uganda tujabuke umupaka tugane mu karere ka Gicumbi mu Rwanda. Ingingo zo gukingira COVID-19 mu Banyarwanda zisa n'izitakigwa kimwe mu gihugu cyose. Amakuru yuzuzanya Ijwi rya Amerika ryagejejweho yemeza ko abanyagihugu bahunze ingo zabo bakaja kwihisha kugira ntibakingirwe COVID-19 ku nguvu muri sekitori ya Rutare. Asumta Kabowe niyo nkuru dufitiye ari Kigali.
Abaturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Rutare mu karere ka Gicumbi bavuga ko bahisemo guhunga ingo zabo kubera itotezwa bagiriwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze nyuma yaho banze kwikingiriza COVID-19. Umugabo twavuganye utashatse gutangaza amazina ye yasobanuye ko yavuye mu rugo n'umugore we bagasiga abana bakajya gucumbika watatangaje. Yumvikanishijeho gusiga abana bitoroshye ariko ko nta kundi yari kwifata kuko yari yashyizweho igitutu.
Kwagiye muri ubwo buryo tugabana ko nta kindi twagombaga gukora. Narabasezeye rwose ntabwo ntamburana. Inzira nizikunda nibaduha umutekano tuzagenda se.
Mwasize n'incuke?
Twasize zirahari nake. Imidugudu iteganye n'uwo dutuyemo baba barimo bataba mu ngo zabo. Izo mbaraga bashyiramo nizo zishobora gutuma utekereza n'ibi bintu atari amahoro kuko ubwa mbere habayeho ibyorezo cyangwa inkingo.
Amaherezo azaba ayahe?
Ahashaka uburyo ngomba kurayo.
Hari mugenzi utashatse ko amazina yatangazwa ndetse bayanze no gutanga ijwi rye wavuga ko yahisemo guhunga nyuma yaho abashinzwe umutekano binjiye mu rugo we inshuro nyinshi adahari aho abimenyeye agahitamo kudasubira iwe. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Bwana Nzabonimpa Emmanuel yemerera Ijwi rya Amerika ko hari abaturage bo mu murenge wa Rutare banze kwikingiza COVID-19.
Amakuru dufite nuko hari abantu bamwe bagiye bagira impungenge zo gufata urukingo cyane cyane mu murenge wa Rutare. Bari bahuriye ku itorero rimwe bitaga mu murenge wa Pentecote. Ni ryo mu gutangira gukingira aho twari tugeze nko kuri 60% abo haje kumenyekana amakuru yuko nibura nka 90% ku ijana by'abakristo babo bari baranze urukingo ariko ukabona babihuriyeho. Ariko rero kuba hari amakuru yuko baba barahunze nta ntabwo mpamya ko ntayo mfite.
Hari amakuru yuko inzego z'ibanze zakomeje kubasa, navuga ngo kubakangurira ariko basa nkaho babategeka cyane, ndetse bakavuga ko banabatera mu ngo zabo barahunga bajya mu tundi duce tw'igihugu. Ayo ntabwo mwayamenye?
No kuvuga ngo muri ubukangurambaga ko twagiye tubukora mu buryo butandukanye, twagiye duhera ahantu hari abantu benshi tugera aho tugenda dusangana n'uwo muntu mu rugo ku rugo. Icyo gihe twajya ngo dushishikarize abantu batarafata inkingo, ariko tunashaka mu by'ukuri n'aba bari mu ngo badafite ubushobozi bwo kuhava nk'abari kuze, abafite uburwayi n'ibindi. Numva rero icyatujyanaga ntabwo ari ukujya kubatera ubwoba cyangwa se kujya kubashyiraho kubakangurira ku muco kwikingiza, ahubwo bwari ubukangurambaga.
Abahunze muri uwo murenge babwiye Ijwi ry'Amerika ko bazategereza bakareba aho ibintu bigana bakabasha gusubira mu byabo. Gusa umuyobozi w'akarere ka Gicumbi yasabye ababa baratewe ubwoba n'urukingo bakava mu byabo kugaruka kuko nta kibazo bazagira.
Ni ukuba umurizaro bakaza, tuzakomeza tubigishe tugamije kugira ngo bakingirwe, ariko nta n'umwe twumva twahohotera, bagaruke mu miryango dukomeze kwiteza imbere, birajye mu mirimo isanzwe bakora, dukomeze twiteze imbere.
Aramutse ageze mu rugo akavuga ko yasibo babadaso bamubangamiye, mwamufasha iki?
Ntabwo turahamya ko turagera aho twohereza abadaso mu ngo z'abaturage kujya kubakangurira gukingirwa, ahubwo wenda niyo hajyayo ubuyobozi ni ukugira tukabigisha. Mpamya ko rero baza uwagira n'ikibazo yamenyesha inzego z'ubuyobozi zihari, ndetse n'inzego z'umutekano, ndetse n'akarere muri rusange. Numva rero dukwiye kubahumuriza nk'ubuyobozi bw'akarere bakaza, ariko bakanareba aho bari n'abakingiye bandi ko nta kibazo bigeze bagira. Intego akaba ari uko twakwikingiza kugira ngo twirinde COVID-19.
Mu minsi ishize umuvugizi wa leta wungirije yabwira Ijwi ry'Amerika ko kwikingiza COVID-19 bikorwa ku bushake bw'umuntu.
Kuba umuntu yagukangurira ntibivuze ko agutegetse, ahubwo aho bizaba uwaba yarengereye abibazwe, n'ibiba ngombwa akurikiranwe. Kandi ku rundi ruhande rumwe, niba hari umukozi ushinzwe mu bukangurambaga urengereye, ntibikitirirwe bose, ahubwo bijye bimenyeshwa ababishinzwe, ibyo bikurikiraniwe bishakirwe igisubizo.
Ishami rya ONU ryita ku buzima ku isi OMS rivuga ko inkingo za COVID-19 zemejwe, uretse umwihariko uboneka kuri bake cyane, nta ngaruka ubundi izi nkingo zisanzwe zigira ku buzima bw'umuntu. Gusa abaturage bakunze kugaragaza ko nubwo bivuga gutyo batazishyira amakenga, abandi bakavuga ko binyuranije n'imyemerere yabo. Iki kibazo kivugwa muri aka karere ka Gicumbi kigeze no kuvugwa muri tumwe mu turere tw'intara y'Iburasirazuba, ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka humvikanye Abanyarwanda bahungiye mu gihugu cy'u Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bose bavuga ko banze kwikingiza COVID-19. Kugeza ubu mu Rwanda abaturage benshi nabamaze kwikingiza, kuko imibare yarayishyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu bagera kuri 8,655,419 bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo rwa COVID-19, mu gihe 7,443,116 bamaze guhabwa doze ya kabiri y'urukingo, naho 1,175,885 bahawe doze ya gatatu. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, nahaye amakuru y'akakanya garukiye. Mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Dusangira ijambo yahuje benshi, muri sanga yakoze byinshi, agasaro kaburaga kaboneka.
ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana.